ఇది న్యూస్ విత్ అమెరికా. Radiyo America mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC mutwumvira ku mirongo migufi ya short waves mu Burundi ku metero 19 ni metero 20 mu Rwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu mushaka kandi no kudushikira mukoresheje address yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri address radio yacu no kuri site yacu ariyo wezi3@radioyacu.com mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe umupira w'amaguru ku isi FIFA, Gianni Infantino, yashikirije icyumviro cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri Afurika coba uko imyaka irangiye aho kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Ivyo yabitangarije mu nama y'iminsi ibiri ijejwe iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afurika yabereye i Rabat ku mugwa mukuru w'igihugu cya Maroc ku itariki imwe n'itariki zibiri z'uku kwezi kwa kabiri muri uyu mwaka. Icyo coba ari icyumviro cyiza. Ni mu kiganiro muri sanga rero twatumiye Yusuf Mosi ajejwe igisata kijejwe gutegura ivy'inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ari i Bujumbura. Umutumire ndabaramukije.
Amahoro, amahoro.
Iki cyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA, Gianni Infantino, kugirisha igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afurika uko imyaka ine irangiye kuba imyaka ibiri nk'uko biri muri iki gihe, ukibona gute?
Icyo cyiyumviro niko yaraciyumviriye, mugabo icyo tutokwibagirwa ni uko Abanyafurika nabo nyine bafite uburenganzira bwo gufata ingingo zikenewe kuri kazoza k'umupira wabo. Hanyuma icyiyumviro rero uko twe twakibonye ni uko wewe icyo yagomba kwari gutanga umwanya kujya Abanyaburaya babikora. Kuko nk'uko mubizi Abanyaburaya turazi igikombe cy'isi ko mu bisanzwe nibo batangiye kugitegura ni imyaka inine ari nkino mpuzamakungu imwe twita Jeux Olympiques, naho nyine ni imyaka inine hariho iyi Coupe d'Europe des Nations kuvuga Euro, nayo nyine ni imyaka inine. Nibaza yuko icyo yagombye gushikako yagombye kugira icyo nokwita gutuma ibintu bisa, ni ukuvuga icyo nakwita harmonisation, dukurikize iby'abandi basanzwe bakora. Mugabo tugiye kubiraba hirya no hino, wewe icyo yashikirije yavuze ati mbega dutunganya igikombe cya Afurika inyuma y'imyaka ibiri, mbega Afurika hariho akunguko baronka, kuko yagiranije no araraba ati ero amahera baronka iyo batunganije inkino cyangwa Coupe du Monde cyangwa Jeux Olympiques baronka amahera menshi cyane. Ati rero hamwe muri Afurika twobikora uko byofasha kugira ngo bishobore gutuma ihiganwa rigera iraba mu myaka ine bitume abantu bagiyumvamo cyane. Ubwo rero hajya turaba iby'imico, mbega Abanyafurika n'Abanyaburaya imico turayisangiye, aho niho tugifite ikibazo.
Yego, biravugwa ko icyo cyumviro yagifatiye hamwe ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF. Hama kuri icyo cyumviro cy'imyaka ine aribaza ati kuba kiba uko imyaka ibiri irangiye byoba bifise akarusho ku bijyanye no kwinjiza amafaranga. Aravuga ko CAF yinjiza amafaranga kweli ryo higanwa inshuro 20 ziri munsi y'amafaranga yinjizwa mu kubijanye na Euro higanwa ry'ibihugu by'Iburaya aho yo bavuga busema
oya ne hajya anye nta nakimo yabeshemo yavuze ukuri kibaza aho gihagaze nuko twebwe muri Afrika cyane cyane tutarashobora kugurisha amahiganwa yacu ku giciro kimeze neza kuko je no vuga yuko hariho ubusumbane bunini cyane kuko turaje ma championnat y'Iburaya abakinyi benshi bakinayo dufate mu Faransa dufate mu Bwongereza abakinyi beza bakinayo bamwe bamusanga bava iwacu muri mu mugabane wa Afrika mugabo twebwe iwacu muri Afrika ntiturashobora neza kugurisha amahiganwa yacu ku gaciro ateza kuba afite mugabo tugiye kuraba mu bindi rero by'ubuhinga hamwe uvuga uti dufate nk'ubu duheruka guheza igikombe cya Afrika cyabereye mu Misiri mugabo tukaca dutangura ubwo nyene ayandi mahiganwa y'ijonjora turamaze kubona yuko hari imigwi myinshi iboneka neza itararonka umwanya wo gusubira gutegura abandi bakinyi bo subira kuza muri izo nkino icyo kintu turakibona kuri ubwo turavye kuri ubwo ruhande je cyo giciyumviro ciwe ndagishigikiye kuko bituma habaho icyo twokwita regeneration no kuvuga gusubiriza ba bakinyi bamwe baboneka muri Coupe d'Afrique des Nations yuko batagishoboye bamaze batanguye gusaza bikenewe yuko haboneka abandi babasubirira
yego
icyo ndagishigikiye kuri ubwo ruhande kuko yavuze ikintu cyo tuma natwe twese n'u Burundi burimo yarabonetse neza yuko abakinyi bacu bafite mu ayene y'imyaka myinshi yari bikenewe yuko turonka umwanya ugusubira kubasubiriza abandi bashashe uyu mwanya wo kubategura utubana muto bigatuma tutaronka umwanya wo kubategura neza
yego tuza ku mirongo ya telefone dufite hire rero uratwumva
yego ndabumva
yego ofisi kibazo bazo mutumire icyumviro shikirizo
ikibazo afita
yego
nikubyerekeye bijya byo twara FIFA ku isi yose
yego
yavuze ko Afrika itunganya igikombe cya Afrika mu myaka 4
yego ku myaka 4 itashe
yego cyo tuvuga nuko menga Afrika ntabwo ingiye nyifita kubera ikibaza kudutunganiza muri Afrika nuvuga kuboreka Afrika itunganiza ibyayo kuko Afrika bise federasiyo yayo hama bakinyereka ibona yuko bikwiye yuko yobandanya ikora ku myaka 2 bakayereka yo nyine ikitunganiza ibyayo kuko utumenga ujya twara federasiyo FIFA ku isi yose ubutumenga rivanga mu bya Afrika naho
ariko biravugwa ko cyo ndaguciriye mu biravugwa ko ico cyumviro yagifatiye hamwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF
yumva yarabisabye urumva yarasabye umugangi ati bamwemereye
kabishure mu mwishure Yusuf
inama no kwita ko ari inama mpuzamakungu yishyiramo ry'umupira muri Afrika no kuvuga assemblée générale no vuga yuko ishora gufata ingingo tabanduka nibaza yuko azoboneka umwanya kugira bose hanyuma hacyafatwa ingingo ikenewe yotuma iyo icyo cyumviro yatanze kija mu ngiro
yego ndikumana nawe nyene ari ku murongo wa telefone ndikumana uratwumva
ndabumva neza
uri he
andi ujumbura
yego icyumviro ikibazo
Ndiyumvira nagomba gushikiriza kujyanye n'ibyo batunganwa bushasha baba bifuza igikombe cya Afurika
yego
icyo mbona ni uko iyo ntego ibaye hamwe ku mpande z'ibihugu yoba ari nziza cyane ku mpande z'abakinyi nayo yokiba imeze icyo ari intunganyo itameze neza kuko kurya abakinyi benshi bo muri Afurika umupira bakinira muri Afurika ariko barawukinira muri Afurika nta kintu kinini kubafasha ni maka kagombe cya Afurika kibafasha yuko bamenyekana kuisi waka kukwana makipe yu uraya ama kachore la koyo kukuro kumutara mingi ama maho ujaye ni vihugu nao akarushikacha kawa ni huko ikia nunga nyobiwa nyumayi miakini ine ibihugu chokakiri chokikome vya vitunga nijene ama akarusha kachakawa neka yuko igewawi itunganije neza n'abarowezi bakaboneka ari benshi inyungu yo kiboneka muri CAF no muri
murakoze turabashimiye Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga ikindi cyumviro yashikirije yifuza ngo kohojaho super coupe ngo igizwe n'imigwi ntabanduka 20 muri Afrika ngo akibaza kwico cyo bari icyumviro ciza kuri iyo migwi yo kwama ihura uko mwaka utashe ico cyumviro mwari ko muravuga amahiganwa kwasanzwe ari menshi ndi sirindi higanwa ryiyongeye ko cyo ufasha canke byo bifise kibazo kuba kinye
je ni bara yuko iyo higanwa nawo byo kwiyongera ko ari ikintu cyo ufasha mugabo umupira wa Afrika no kuraba ico dukeneye cyane umupira turaje kuntu senga utunganije kirete imigwi iri mu buraruko oya mu muri Afrika y'Inoro kuva mu bijya byo by'Abarabu za Maroc za Tunisia Algeria Misiri na no muri Afrika yepfo nibihugu bimwe bimwe biri mu burengero bwa Afrika no kuva za Cote d'Ivoire za Senegal ahandi hose iragoya goya kubera iki kubera yuko ukuntu imigwi itunganije haracyarimwo agahaze cyane nibaza rero yuko ego ni byiza ko adufasha FIFA idufasha kugira ngo iryo higanwa rihaje kugira ngo aboneke akanuvera mu mahiganwa yacu muri Afrika mugabo nibaza yuko twotangurira kwitiso no kuvuga mu mizi hari ya alabaze ukuntu imigwi yacu muri Afrika itunganije kuko haracyarimo byinshi bikimeze nabi kugira ngo turonke imigwi myiza hariya ku bushorishori nuko dutangura gutegura base ino hasi kuko mfatiye akarorero je ibyigwa byinshi byo kurongora byo gutunganya inkino navyigiye muri Afrika yo mu Barabu hariya za Tunisia n'ahandi mugabo uravye ukuntu imigwi yabo itunganije urabona yuko harimwo akanuvera no kuvuga ubwa mbere hariho ikintu citwa amategeko imigwi myinshi y'iwacu muri Afrika y'abirabure ni bake bafite amategeko abagenga kandi anonoseye akurikiza ibisabwa n'amategeko mpuzamakungu turavye ibyerekeye nuzeye iterambere no kuvuga formation twebwe n'imigwi myinshi nga muri Afrika usanga idafise imigwi mito ya migwi y'abana bato bato hamwe barerera kugira ngo bashobore kuramurira ya ma ekipe akuze
biterwa n'iki ntabatiriyemo
ibyo biterwa cyane nuko imigwi yacu akirimo ubukene no kuvuga yuko ubukene busanzwe buriho mu bihugu usanga abantu aribo bikora mu mvugo kugira ngo bashobore guteza imbere imigwi ibyo nibyo bitera ingorane kuko dufatiye nk'iyo migwi iri muri Afrika yo mu Barabu cyangwa Iburaya imigwi myinshi usanga itwagwa n'amasosiyete ayo masosiyete nayo leta akaba ari ikintu ibakurirako kugira ngo bujya buryo babutange mu gufasha mu byerekeye iterambere ry'inkino mugabo iwacu usanga abantu kugatwe kabo bitanga kugira ngo bashobore gutunganya imigwi ibyo navyo nibyo bituma imigwi yacu idashobora gutera imbere ni byiza ko atunganywa irindi higanwa mugabo nibagirwa yuko ari akandi kazi gatera gukogwa ino kwitico kugira ngo imigwi ishobora gutera imbere itunganywe neza hanyuma ironke abakinnyi benshi kandi ironke n'uburyo bwo ituma ishobora kwitunganya neza ishobora guhiganwa mu mankino y'abakungu
tugira ko ku mirongo ya telefone Jerome twakuye Jerome natwumva Jerome Jerome ntakiri ku murongo wa telefone, tumutaye ku murongo wa telefone. Mu bindi yavuze Infantino yaravuze ko abantu bari biteze ku mupira muri Afrika barugiye kugira mu rindi ukomeye mu gutera imbere, ariko uko imyaka yagiye aho bashitse dufashe nk'ibihugu nka za Cameroon tugafata nka za Senegal, ubu bintu ngo bisa n'ibyasubiye inyuma kuvyerekeye guhiganwa cyane cyane nko mu gikombe cy'isi yose. Ku bwanyu byatewe ni
aha aho rero niho muca mubona bica bifatana n'icyo kibazo narimbejeje kwishura. Ikibazo dufite ubu muri Afrika ni cyane, nuko ubu nabashoboye gukora bakagira za programme ziterambere, nashobora kubikora usanga umwana agize icyo agomba gushikako ubwo nyine baba bamutwaye, ugacusanga narana gukinira n'umugwi serikira gihugu ashite hariya akashahindura kabira, bigaca bituma rero wa mupira wo mu gihugu udashobora gutera imbere, kuko umuntu ugiye kuraba shampiyona zacu amahiganwa yacu kuntu yategura usanga atabakinyi beza baba bakiriho. Nicyo kimwe n'umwembe uba uri ku giti hamwe utanguye guhishira gatoya, ubwo nyine baba bawuteye ibuye ukacukoroka, icyo giti ntikizokwigera cyama n'umunsi mwiza. Ibyo rero bituma rero tubura ya structure de base, ni ukuvuga ya mizi ntisubira gukomera kugira ngo dushobore kuronka abakinnyi benshi bashobora guhiganwa neza mu mahiganwa y'iwacu. Nabo abandi naho bishika bakagumana akabira k'iwabo baje gukina, baza gukina nk'abacangiro, kuko usanga bigoye kugira ngo ubashire hamwe ubakuremo ikintu kiboneka, kuko n'umwanya wo kubategura bari muto ushobore kuja guhiganwa neza mu nkino mpuzamakungu, kuko umwe wese usanga uyu akina muri iki gihugu uwundi agakina mu kindi. Hanyuma ijya filozofi ni kuvuga bujya buhinga umumenyereza zana, ugasanga bose ntibabyumva cyo kimwe, bigaca bituma rero umugwi udashobora gushika ku kintu kiboneka. Mugabo dufate nk'umugwi waserukiye Cameroon 82, twarabone neza yuko turavye abakinyi bari bafise abakinyi benshi bakorera ku migwi ishika nk'ibiri, yari Canada Yaounde, Union de Douala, wasanga abakinyi bagezweho. Dufate Nigeria 94 igihe bako bakora neza igihe
bashitse muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'isi yose,
ego mu gikombe cy'isi yose muri Amerika bashoboye gukina neza, kubera iki? Bose bari abana bo muri icyo no kwita academy, bakinira mu migwi y'iwabo. Mugabo abo ba Holland bari bafitaniye nabo program, kubera ko bari bafise hamwe bashoboye gukuramo ikintu kimeze neza, kuko n'abana bagumye bari hamwe. Mugabo usanga abana barasanzaye, abakinnyi barasanzaye hirya no hino, bica bigora ukuntu dushobora kubikora neza kugira ngo dushobore kuronka umugwi mwiza. Na nico bituma je nama mvuga yuko uko bigenda kose dushake turonke abo bakinnyi mpuzamakungu bakaruhariwe. Turabona ba Mohamed Salah, turabona ba Sadio Mane n'abandi, nacu dushobora gushikako, kubera yuko imuhira amahiganwa yacu aragoyagoya. Or tugomba gutunganya neza inkino imigwi iserukira gihugu, nuko twokwisunga cyane abakinnyi bakina muri ajya mahiganwa y'iwacu, kuko bari muri filozofi imwe. Icyo nicyo kivuze muri Afrika.
Nk'ihiganwa rya Sham rirafasha ku bakinnyi bakina iwabo muri iyo nzira?
Icyo novuga ni uko ajya mahiganwa ari make cyane, ni ukuvuga turavye ekipi imwe usanga ishobora gukina nka match zitatu zine ushite munoze mu gice gishiri cya nyuma akina hafi match zitandatu. Izo nkino zitandatu nizikwiye kugira ngo ushobore kubona neza ko umukinnyi agezweho. Hanyuma n'ikindi kica kiba niki ni bwa bukine tuguma tuvuga, kuko n'uwo babonye yuko yabyifashe neza muri shanu, ubwo nyine baca bamutwara, bamutwaye biranashika ko n'ubuhinga bwiwe busubira inyuma. Nofata ya karoro nari nagiye mu Rwanda mu 2015 aho hari umukinnyi Meshak Elia w'i Congo, yari umwana mutoya yakini umupira mwiza cyane. Turibuka Congo itwara igikombe itsinda Mali, turibuka ikina na za Guine bakinye umupira wagatangaza. Uyu mwana yakini umupira udashoboka, mugabo ashitse muhira ntiyateze gatoya, bacu bamutwara hanze wa mupira wiwe ucurasubira koroka. Ubu agiye kandi gusubira kwimenyereza kugira ngo asubire kuduka. Ibyo rero nibyo bituma cyane cyane n'ubukene turimo butuma umupira wacu udashobora gutera imbere. Mugabo cyo dusaba cyane cyane icyumviro cyo gutunganya ayo mahiganwa y'imigwi, ni higanwa giyongeye ko ni byiza. Mugabo twibuke yuko dutera gushiraho fondation nziza yotuma niyo migwi ishobora kwitunganya neza. Kumwe tubona iburaya, iburaya ugiyeyo usanga umugwi umwe ufise abana bari munsi y'imyaka 19, imyaka 17, ugasanga bafite ekipe z'abana b'imyaka iri munsi ya 12. Ibyo byose nibyo bituma haguma haboneka ugwaruka ruguma rusubirira abandi. Hanyuma nama leta yacu aze arafasha kugira ngo uburyo buboneke, kuko nabyo nyene n'iterambere murindi.
Tugaruke ku mirongo ya telefone rero, ari ku murongo rero, uratwumva?
Ndabumva mwiriwe ku zika America.
Mwiriwe. Roha ufise ikibazo ubaze umutumire cyanke icyumviro ubushikiriza. Wakwigirayo?
Yewe.
Wakwigirayo cyangwa ukagabanya nimba hari iradio uri kurumviriza cyanke?
Oya, na radio n'andi n'andi umuyaga uri kuri ahantu hose.
Yego. Tuga ku ijambo?
No, ubu muranjwa nta kibazo.
Yego.
Ubwo bisanzwe rero n'umukunzi wanyu niyo rero ari mu nkambi ya Mahama mu Rwanda.
Rero
nigitekerezo cyo kuvuga yuko kabisa nkuko nyine muri Afrika urahaba ikintu iki kizi mu Afrika ikome cya Afrika ikaba imyaka ine. Je numva kabisa imyaka ine ntabwo byabitwaye, kuko n'ubundi imyaka ine n'abantu bakinyi barashobora kuba babiyagiye agapira, ariko imyaka ibiri kuko baba bitoje bakiye fresh. Numva kabisa imyaka ibiri ariyo bashyiraho kabisa umukinnyi akajya akira imyaka ikaba ariyo inyuraho, kuko bikihuta cyane umuntu ngene byashobora kabisa.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Yego, murakoze kugira ngo turakunda cyane, muzakomeze muduteka kabisa.
Murakoze.
Sawa sawa.
Leonard nawe nyine ari ku murongo. Leonard uratwumva?
Ubwo ndabumva.
Leonard uri he?
Jewe ndi Bujumbura muri Ville nyine hagati.
Icyumviro ikibazo?
Halo?
Yego, ufite icyumviro cyangwa ikibazo?
Jewe mwari mwabuze ku kintu cy'uko ngo bagomba ngo bashyizeho umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo arongore New Africaine.
Oya, si byo turiko turavuga. Turiko tuvuga ku mupira w'amaguru, icyimbiro cyashikijwe n'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA, cy'uko igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika cyo kwama kiba uko imyaka ine itashe, aho kuba uko imyaka ibiri itashe uko biri muri iki gihe.
Jewe hanene icyo nashaka kuvuga, ndafite ikibazo nti none kuba bo babahinduye kubera uburyo ubwo bari bukeye, cyangwa bagomba kugira ngo ihiganwa rimwe cyo kimwe n'iryo muri Union Europeenne konti no muri Copa America biba mu myaka 2022.
Yari yacishuye umutumire, sinzi ko yo mutari mwakurikiye yo basigurira gato. Yego, ngo musigurira Yusuf.
Sawa.
Halo Yusuf.
Biro umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA yashikirije. Mugabo ahakuru nuko inama ya bose y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika nayo nyene izohava ikorana mu minsi iza, izocifata ingingo ibereye ku neza y'umupira wa Afurika. Nitwibagiwe yuko natwe dufise ijambo dushobora gushikiriza amashyirahamwe atandukanye yo ku mugabane wa Afurika ashikiriza icyumviro cyo icyumviro kibereye cyo tuma umupira wacu ushobora gutera imbere.
Murakoze. Radio ya America Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku cyumviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA cyuko igikombe cy'ibihugu bya Afurika cyo kwa makiba uko imyaka ine itasha kuba imyaka ibiri. Turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi aje twigisata kijejwe gutegura ivyinkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB hari Bujumbura. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afurika yasubiye gufata ingingo yo gutegura igikombe cy'ibihugu byo muri Afurika kubizana mu kwezi kwa gatandatu n'ukwezi kw'indwi. aho kuba mu kwezi kwa mbere nkuko vyari ivyo bitumye ama club y'Iburayi afisa abo bakinyi mwariko muravuga abanyafrika yatwaye basubira kugira ibibazo ni ico kiringo cyo gutegura ico gikombe mubibona gute
ico no bivuga ko nuko ico cyumviro naco nyene nkuko mubizi cyari cyazanywe na FIFA isaba yuko amahiganwa twohindura tugashira mu kwezi kwa gatandatu mugabo ikibazo dufise bo bari ikintu bibagirwa umugabane wa Buraya mu kwezi kwa gatandatu abari muci twebwe muri Afrika dufate turete i Afrika yo ngayo iwacu yo hagati ibihugu byo ngaha mu Rwanda mu Burundi Kongo yego kwa gatandatu tuba turi muci mugabo ibindi bihugu bisanzwe bitunganya cyane ayo mahiganwa ya Afrika tufate nk'ibihugu byo muri Afrika yo mu burengero Afrika yo hagati ruguru gatoya muri uko kwezi kwa gatandatu ukwindwi abari mu gihe cy'imvura abari mu rushana nkuko mubizi umupira ni nk'umunsi mukuru haza kurorera abantu benshi none tuzotunganya umupira imvura turi mu rushana ibyo rero byo cyabituma n'inkino zitashobora kugenda neza tutaronka n'abantu bazihurumbira nico bituma ibyo bihugu byasabye yuko ayo mahiganwa yosubira aho yarari kuko igihe biyumvira ico kiringo muri ayo mezi baje yumviriye bisunze n'igihe igihe umuntu abagezemwo ni kuvuga igihe atamvura iriho kuko mu bintu bisaba mu gihe uri kuratunganya inkino nuko uteza kuraba nibihe uburimo ni nka kujya twama tuvuga tuti mbega dufate nk'igihugu cya Afrika y'Epfo bavuze bati tunganya inkino z'isi yose mbega bazozitunganya ryari bazozitunganya mu kumunani mu kwindwi ko mbona mu kumunani mu kwindwi hariya muri Afrika y'Epfo bari muri mu byo bita Ivero Austral yo bari Jeux Olympiques d'été urumva ni bibazo umuntu ataza kwibaza abanyaburaya bobo babivuze uko kubera yuko bafise izindi mvo no kwita z'ubudandaji commercial kuko iwabo umupira harimo no kudandaza bavuga bati abo bakinyi kuko n'abakinyi beza niza habo tuba dufise iyo bagiye mu kwezi kwa mbere amahiganwa yacu ashata agaciro njeni bada yuko ariyo mvo nyamukuru yatumye iyo ngingo basaba yuko Afrika yikurikize mugabo akundi natwe niba twumvire natwe tubikore twisunze uko kamere k'ibihugu byacu
tugaruka ku mirongo ya telefone Junior ari ku murongo Junior uratwumva
yego ndavumva cyane
yego mufise ikibazo cy'imvira
cy'imvira cyo dufise
yego
nuko iyo myaka ine yatwaye nyinshi cyane kandi twebwe ino mu Burundi muci niho haba hameze neza bakamutse niho n'abafana b'umukunzi b'umupira baza kuraba bameze neza bose ata muntu ata kwirukanya imvura ikiragwa iki azaryohewe kagatanezerewe cyane mbere ni ukuvuga ko iyo myaka ine azaba ari imyaka miremire cyane iyo bagunza ko iyo myaka ibiri basi tubaza turakurikirana icyo gikombe cy'isi yose ko biriko biragenda kose ndabamubwiye imyaka ine ntibatoroheza cyane kubera bo burumva icyo gihe ko baba bafise imvura nyinshi cyane bo ahubwo bafise iyindi mvo bo bafise mbwiye ikindi gituma babiteguye ego
murakoze turabashimiye ku cimviro cyanyu
murakoze cyane
ego ishyirahamwe FIFA kandi yemeye kuzotegekanya umuriyaridi wa madorari azobagenewe kubaka ibibuga bigezweko ku bihugu bitabisanzwe bifise izo nyubako muri Afrika kuzisanzwe naho zifise amastade ameze neza n'ikingwa y'amafaranga zokoreshwa mu bundi buryo zindi nyubako mu bifasha umupira w'amaguru muri Afrika n'icyumviro cyiza
twebwe cyo cyumviro twaragishimye cyane Burundi cyane ko nkuko mubizi nta kibuga mpuzamahanga dufise twe twarabishimye ahubwo twakirije yombi munashaka twatangwe kugira gushiraho imigambi kwa ukuntu twovugana na leta y'u Burundi kugira ngo turonse kibanza tuzokubakamwo iyo nyubako kuko turayikeneye cyane kugira ngo Burundi kiri mu bihugu bya nyuma muri Afrika kidafise ikibuga mpuzamakungu cisunga amategeko y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA.
Tugaruka ku mirongo ya telefone. Daniel aratwakuye. Daniel uratwumva?
Yego ndiko ndabumva.
Daniel uri he?
Ndi Burundi Bujumbura.
Ikibazo kumutumire cyumvira ushikiriza.
Yego jewe icyumviro cyane no shikiriza ku ico kibazo. Nuko iyo ngingo jewe nawe ntayishimye kuko bica bituma bitakaza akanovera k'umupira muri Afrika.
Yego tuga ku ijambo.
Ego kuko ugiye kubiraba hamwe twoza turakina inyuma y'imyaka 4 kandi na ntaryo twege tuba turi inyuma y'amajambere cumenga abakinyi bacu bosha batangura kunebukirwa kuko atana yandi mahiganwa yo bahari.
Murakoze kutimbira cyanyu.
Ego murakoze nani.
Hari kindi umukuru w'ishyirahamwe FIFA Gianni Infantino muri iyo seminari yagirishije iraba ku itariki ribaza imwe cyangwa zibiri yaravuze kandi ko tegekanya gushiraho umugwi w'abarbitre 20 ngo bo baba bakahabwa inyigisho bakakarishwa ubwenge bwabo kugira babe abarbitre bari professionnel atamazinda botera mu buryo buba bahagarikira inkino. Icyo cyimvuro ni cyiza kubwanye.
Twitch nicyo nacyo nyine twakiriye neza kuko turavye Iburaya ukuntu basigaye babikora. Ibihugu byinshi byaramaze gushiraho imigambi yo gushiraho abahagarikizi bahembwa akazi bakora ari ako nyine ko kuvuza ko kuvuza ifirimbi ni ukuvuga des arbitres professionnels. Ivyo byaramaze gutangura mu bihugu bitari bike kandi bahembwa amahera abona urya kumukozi ahembwa umushahara umeze neza umuganga umwenjeniyer. Twebwe rero twashakiriye neza yoba ari nk'intango yo cituma muri ibihugu by'iwacu turavye amikoro dufise dushireho tutangure gushiraho abahagarikizi boza baravuza kandi bahembwa kuko byofasha kuko nk'uyo ntasubira gukebaguzwa kuko abazi yuko hamwe yo byifatamwo nabi canke agakebaguzwa akajya ruswa nta kindi bazomukorera atari kumwirukana muri ako kazi. Twibaza rero yuko yoba ari nk'inyigisho ariko araduha kugira ngo natwe mu minsi iza tuzose dushiraho imigambi yotuma turonka abadwitre no kwita professionnel ariko kazi donc bahembego.
Hanyuma yaravuze ko nibizwi twese turabizi ko atamugwi unseruko yagiye kwa muri Afrika urige rutsinda igikombe cy'isi yose ko bitanga ikimenyetso nk'uko umupira w'amaguru uri kurasubira inyuma mwari mwatanze zimwe mu nsiguro hari icyizere mufise mu bihe biri imbere ko umugwe muri Afrika ushobora gutsinda igikombe cy'isi yose. Pele yari yavuze ko umugwe muri Afrika wari gutsinda igikombe cy'isi yose mbere yuko ikinjana cya 20 kirangira ariko siko byabaye. Nike mubona cyokogwa kugira ngo umupira w'amaguru usubire gutera imbere cyane cyane mu kuvyerekeye igikombe cy'isi yose.
Icyo tuma umupira wa Afrika usubira gutera imbere ni iki? Nicyo navuze gutangurura akazi duhereye mu mizi ni ukuvuga hasi ku matuta babana bato bato batangure kwiga umupira. Mugabo ikindi gituma habaho ingorane hamwe twokwitunganya ayo matuta tukayashiraho hanyuma tugashiraho ubuhinga gotuma umwana wo muri Afrika akina wa mupira yiyumvamo mu maraso parce que ari ikindi kiriko kiratubako sisi twebwe gusa ngira ngo haeze nk'ibikombe by'isi bitari bike tubona umugwi wa Brazil utavyifatamo neza hajya si sigitangaza sigitangaza nukubera yuko bajya bakinyi babo bakomakomeye bose nibakiri muri nibakiri wabo muri Brazil ubu basigaye bari buraya nukuvuga yuko bajya gukina bisunze burya buhinga bigishwa iburaya bigaca bituma rero bakinye najya ama ekipu y'iburaya bashobora kubafata neza bakabacunga neza kubera yuko baba bazi kandi bwa buhinga bwa bukamere batakibufise natwe rero muri Afrika nkuko mubizi twe twikinira umupira wo kwibarabara bimwe bita football de rue mugabo uko imyaka igenda ubigenda bihava dukina wa mupira w'abazungu n'abatwigisha ugasanga ni babandi b'abazungu bigaca bituma rero babana bacu bata ka kanovera ku mupira wo muri Afrika nta bakinyi tukibona bagicenga nta bakinyi tubona bakigira bimwe by'amafente abo baraheze kubera iki kubera yuko dusigaye dukina umupira umwe wo mu gitabo ni kuvuga ujya wo mu ishure ujya nawo utuma ka kanovera ko muri kamere y'umuntu gahera rero nukuraba ukuntu dusubira kwiyumvira uburyo twokoreramo ni kuvuga filozofi yotuma abana bo muri Afrika basubira gukina wa mupira wabo wa kamere bari basanzwe bavukanye
kubavuga ko abo bakinyi mwepo muravuga ubu bakinyi nka bose bakomakomeye bo mu migwi insere kuri muri Afrika bakini buraya harabavuga ko abo bakinyi yo bagarutse gukinira imigwi insere kuri igihugu yabo baterekana igishika batabishiramwo umutima hari kumbura ababa nebagura bavuga ko baje batabashaka kwitanga cyane aho bashobora gukomereka kubera basinya amakontra n'amaclub yabo iburaya mu byo tuma kariyere zabo zihera zirangira abavuga gucyo mubibaza kwi
je ni bimwe nababwira yuko kubera yuko tugenda turatorokanya hirya no hino dusa n'abakinisha abacangero hanyuma umucangero nawe murabizi hajya ntiyitanga cyane kuko ujya mukinyi aja gukina iburaya mu bisanze ibiro byiwe n'ikaramu yiwe ni kujya kuguru hari gihe ashiramo kuguru abonye uje washushe aragerageza gakura yo bukebuke kugira ngo ntumuceko nave abura ntuzeye agashara ko kumwisho w'ukwezi ibyo byose ni ibintu bituma kwa kundi twahora tubona za Coupe d'Afrique des Nations abakinyi bakina n'akayabagu kenshi kadasubira kuboneka ni ukuvuga ikibazo gihari ni kubera yuko umupira w'isi wamaze kuba ntuzenye harimo ubudandazo harimo urudandazo kuko nk'ubu dufata akarorero turabye ihiganwa ryo mu Bwongereza ubu ihiganwa ryo mu Bwongereza ubu urabye mu bihugu byose Canal Plus DSTV za Fox nta muntu atadishorera cyangwa bose bararonka amahera urumva ayo manuze iyo migwi ironka amahera menshi avuye muri ubwo buryo kubera ko bamaze kubigira ubudandaza rero nabo baca bahemba abakinyi amahera y'umurengera urabona umuntu ahembwa amadolari 500,000 cyangwa hafi miliyoni w'amayero ku kwezi cyangwa amapawundi n'amahera menshi cyane mugihe rero muri ko murakina abonye uje nabi arakura yo kuguru ni ukuvuga yuko kubera yuko twamaze kubigira ubudandaza iyo ni ngorane ituma umupira udasubira gutera imbere neza iwacu mu bihugu ku mugabane wa Afrika.
Murakoze. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
radio ijwi ry'Amerika Washington DC ni mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku cyumviro cyashikirijwe n'umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino cyumviro cyo kugikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka 4 irangiye aho kuba uko imyaka 2 irangiye nkuko bisanzwe muri iki gihe turi kumwe n'umutumire Yusuf Mosi ajejwe gisata kijejwe gutegura iby'ingino n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari ibujumbura tugaruke ku mirongo ya telefone ya Shadrack aratwakuye Shadrack uratwumva
ndabumva ariwe neza
mwiriwe uri he
ndagare mu isagara cya Makamba
yego ufite ikibazo baza umutumire cyangwa icyumviro cyikiriza
yego mfite ikibazo mbaza umutumire
yego
ikibazo mbaza umutumire ni kuki iyi migwi y'iwacu numvise ko ari Yusufu w'i Burundi ningawe no umutumire mwatumiye niba ntiyenze gatoyi
yego
kuberiki imigwi y'u Burundi kenshi mu kinyi yatembere cyane baca bihutira kumudanada mu bindi bihugu bya Burayi cyane kibazo cya mbere kibazo kigira kabiri
yego
kibazo kigira kabiri mbaza nti mbega kuberiki mu kutora abakinyi bama baserukira dore igihugu cyanke niri hetegeko cyanke bwirizwa bisunga kugira ngo batumire abakinyi ko muntu ndi nyinshi mpora nsanga cyane nkabona kenshi bongeye gufata amatike buza gutumira abantu bagurishije hanze kandi bari bafise aho bakinira mu gihugu agati nirihe tegeko bisunga murakoze
murakoze karabishure mu mishure
icyambere mwabajije umukinyi akinira umugwi amaze gutera imbere ubwo nyene tushatwi dutangura kuyumvira kumudandaza ivyo ico no vyishura ko nuko ni bwa bukene navuga gukiri mu migwi wacu imigwi iracakenye no kuvuga yuko burya buryo umukuru w'umugwi abona ariko arashira mu muze mu mugwi abashaka kubugarura kugira ngo ashobe kubandanya akora ya kandi ugasanga ikibazo nyamukuru ni kubera yuko abikora ari umwe nka wenyine hanyuma ataronse abamufasha bica bituma aguma bikora ko kugira ngo aronke ayandi mahere yo gutegura kubera yuko imigwi yacu nitunganijwe neza mu bisanzo handi umugwi sumugwi umuntu umwe bari hamwe bagiye hamwe bakaca bakora icyo no kwita in society ni kuvuga nk'i kampuni ikaba iri ngaho itunganya umugwi aya ma equipe yose mwumva koma akomeye za Manchester za Liverpool za Bayern de Munich usanga ari imigwi itunganijwe kujya batunganya ishira hamwe ukacusanga harimo abantu benshi bazana ikiza kuri bose nka kujya ishira hamwe muba mutunganije ishira hamwe mugabo twebwe turashafise ingorane usanga umugwi ari umuntu umwe bigaca bituma rero iyo aronse umukinyi ashobora gutera imbere gatoya aca mwikora ko kugira ngo aronke ubundi buryo bwo tuma ashobora gutunganya umugwi ico kibazo kigira kabiri naco mwabajije kivuga ibyo abakinyi bakina mu buserukira gihugu mu bisanzwe ukuntu bigenda ni gute nuko bajya bajeje iby'ubuhinga no kuvuga abakocha bajya bafasha mu byo kuyobora iby'ubuhinga baraja hamwe bagakurikirana abakinyi aho bari hose ari mu mahiganwa y'imuhira ari mu mahiganwa mpuzamakungu bakaraba ukuntu babyifatamo hanyuma ba bakinyi babona yuko bameze neza bahagaze neza bakaca batuma ko kugira ngo baze gufasha umugwi serugira gihugu ubwo nibwo buryo busanzwe bukora kugira ngo umugwi serugira gihugu utunganye
urakoze ku wundi murongo wa telefone dufise Nshimiyimana uratwumva
umva
Nshimiyimana ufise ikibazo ikimvuye
je ikibazo
yego
nashaka kubaza uwo mutumirwa ndumva asobanukiwe cyane cyane ibintu bijyanye na siporo n'ubu jewe ndi mu Rwanda umufana wa Rayon Sport ariko ikibazo mfite hanini ni ukuntu tuvuge nk'ishyirahamwe riserukira umupira mu gihugu cy'u Rwanda tuvuge Ferwafa nk'iyo rirenganyije nk'ikipe amategeko arangirira aho muri Ferwafa cyangwa amategeko ushobora kunguruza ukajya kure gutanga ikirego muri FIFA. Iyo ni cyo kibazo nari mfite kuko kenshi usanga amafederasiyo akunda kurenganya amakipe bitewe n'impamvu kanaka. Ni cyo kibazo nashaka kumwibariza umutekano.
Muvuze kurenganya ama ekipe mu bisigura ni mu buhe buryo?
Hariho nk'amategeko usanga adateganyijwe nko mu itegurwa rya irushanwa bo nka ya marushanwa usanga yiyadikije nko hagati nko muri shampiyona ugasanga nk'ekipe bayitumiye ibyo bayitumiye ntibishatse ikabyivanamo sinzi ko hanyuma mu nyuma bagafata nk'ibihano bakayifatira ibihano ekipe sinzi rero ko umuntu ashobora kunguruza bamufatira ibihano hari ahandi hantu ashobora kurega.
Reka bishyure mu mwishyure.
Ikibazo nashumvise twaragikurikiranye mu minsi iheze mu bisanzwe ukuntu biteza kugenda nuko ama ekipe akorana n'ishyirahamwe rirongoye umupira muri icyo gihugu. Ishyirahamwe rirongoye umupira rirasohora ikirangaminsi rikavuga riti uyu mwaka dufise amahiganwa aya n'aya n'aya n'aya, hanyuma rero birashobora gushika muri ibi bihugu byacu usanga harimwo abantu bashobora kuza bakavuga bati twe tugomba dutunganye ihiganwa, ubwo nyene ugasanga ishyirahamwe riciye ritera kamo ama ekipe kandi aba ari byiza kugira ngo ama ekipe akine cyane akine inkino nyinshi kuko icyo muteza kumenya nuko ini wacu muri Afrika ikintu kitwishe kandi kitwishe cyane ni kubera yuko inkino dukina zikiri nke cyane. Iburaya dufatiye nka shampiyona y'Ubwongereza bafise imigwi 20, ni ukuvuga yuko inkino za shampiyona zonyine ni inkino 38 umugumu wose ukina, ushize ko nuze inkino za coupe ugashiramo nuze za FA Cup ugashiramo Carling Cup ugashiramo nuze Emirates Cup ugashiramo n'imigwi nserukira gihugu usanga umukinyi umwe wese ashobora gukina hafi inkino 65. Mugayo wacu muri Afrika inkino ziracari nke cyane, usanga dufite imigwi 16, 18 ugacusanga dukinye match zitarenga 40, bica bituma wa mukinyi adashobora gukomera agende guhangana na ya ma ekipe yo hanze mu gihe turonse uburyo bwo gusohoka ukina inkino mpuzamakungu. Nibaza rero icyumviro cy'uko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru risabye ama ekipe ko yitegura kugira ngo ashobore gukina inkino nuzeye mu gihugu ataba ari icyumviro kibi mu gihe kirangaminsi cya shampiyona ikirangaminsi cy'igikombe cy'igihugu kitabaye kidatumye kigira ingorane. Ikindi wabajije ni cyerekeye nuzeye mugihe babona yuko barenganijwe ko atahandi bashobora kwitwara. Yegomye nibyo hariho murashobora gutangurira mu gihugu hagati mukavuga muti imbere yuko tujya mu ishyirahamwe mpuzamakungu icyo hariho komisiyo ibijejwe hakabaho n'urundi rwego rwitwa Tribunal International Arbitral du Sport, ni ukuvuga ni urwego rujejwe guhuza abantu cyangwa guca imanza z'inkino yitwa TAS. Mu gihe rero utarashika muri urwo rwego urashobora gutangurira imuhira, urashobora gusaba ishyirahamwe ry'inkino mu gihugu ni ukuvuga Komite National Olympique basanzwe bafise igisata kiraba cyo guhuza amashyirahamwe araba iby'umupira mu gihe habaye amatati. Umuntu ashobora kwitura aho icyo urwo rwego ruri, hariho icyo bita Conseil National du Sport, ni ukuvuga urwego rw'igihugu rujejwe iby'inkino, murashobora kugwitura kugira ngo rubuzurize. Mu gihe byo kwanka rero niho mushobora gutaka ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA cyangwa iyo Tribunal Arbitral du Sport kugira ngo babuzurize kuko imyango iguma yuguruye.
Yego, Radio America i Washington DC. Ubu umuntu arabye isoko ry'abakinyi abagurishwa inkiburaya baravuga ko amafaranga abakinyi basigaye bahabwa birenge urugero hamwe n'aba abajana babo kuba nk'umukinyi umwe ashobora kugwa amafaranga arenga imiliyoni amajana abiri z'amadolari ni ikintu cyiza ku mupira w'amaguru ku byerekeye ihiganwa cyangwa ni ikintu kibi?
Je ni bada yuko biriko birarenga urugero na nico gituma musigaye mubona nk'iburaya basigaye babuza n'imigwi imwe imwe gusubira kugura abakinyi kubera iki? Kubera yuko ari itegeko barenze yitwa fair play financier, ni ukubwira ngo bazibire abakinyi ntibasubire kugugwa amahera menshi ateye ubwoba. Ibyo nabyo bica bituma imigwi imwe imwe yihariza abakinyi ukaca usanga iyindi igira namba, na nicyo gituma umuntu biravye ubu urabona neza yuko hariho imigwi ishika nka nk'indwi hafi icumi sigaye isumba iyindi migwi kure rwose. Kubera iki? Kubera yuko ayo mategeko yagiyeho mu nyuma yitwa fair play financier bose baguma bayarenga, na nicyo gituma baguma bafatwa ibihano. Ahubwo abatwa dusumira hariho amanama menshi azoba kugira ngo barabe ukuntu basubira gutunganya neza ikibazo abakinyi basubiye kugwa amahera y'umurengera, kuko biranashika ugasanga wa mukinyi mumuguza amahera menshi akashagira ibyago agakomereka ugacusanga na ya mahera mwatanga ntimusubiye kuyasubiza. Biramaze gushika, twarabibonye kuri Neymar wo muri Paris Saint-Germain bamuguza amahera atagenda, mugabo umuntu haruye inshuro amaze gukomereka ni inshuro nyinshi ku buryo agombye kuja muri FC Barcelone. Mwarabonye ko byagoranye kubera yuko Paris Saint-Germain yagumye isaba amahera menshi iraba ukuntu yokwikanda igarure ya mahera yatanga, mugabo murabona yuko byananiranye aruhira kuguma muri Paris Saint-Germain. Ibyo navyo bituma niki? Kubera yuko bashizemo amahera menshi ni ibintu byogabanya kugira ngo nibandanye biyangara.
Yego, ku murongo wa telefone Pierre uratumva?
Ndabumva.
Uri he Pierre?
Ndi mu Kirundo aho yitwa ku Mukenye.
Ikibazo cy'imviro unyarutse?
Nashaka mvuge ko ibyo bintu byo kuvuga yuko iyi kane yozira kinwa mu myaka ine akujya kwa Mondiale.
Yego.
Je uko ndabibona bivanye nuko muri Afrika uku kuntu mengo football ntatera imbere rwose. Iki cyo kuba ikinwa kenshi gakinwa nyuma y'imyaka ibiri cyadufasha. Cyari gituma amatara aguma aboneka mwanya mutoya, kuko niho abakinnyi bo muri Afrika baso biyerekanira, gutyo bigatuma imigwi ikomeye yo mu Burayi ibabona ikabona kubatwara ikabona kumenyekana. Iyo kigero ku myaka ine cyamo n'umwenga zaracamo igihe kirekire aho tarazapfutswe bivanye n'uko tudavise urubuga rukwiye rwo kuyerekanira ko muri Afurika.
Turabashimiye ku cyumviro cyanyu.
Ego sawa, murakoze nawe.
Hanyuma abakinyi ariko muravuga nkabo muri Afurika ko bataronka uburyo bwo mahiganwa nka ya y'Iburaya, ariko n'abandi babona nkajya amahiganwa y'Iburaya, mwariko muravuga ku buryo ari menshi cyane, haba ku rwego rw'amaclub, haba ku rwego nserukira gihugu, kenshi ugasanga abakinyi bakomereka cyane canke bashika nko mu gikombe cy'isi yose na Euro barushe. Ni kuko abakinyi basigaye bakomereka cyane, niki yacokogwa?
Cokogwa nuko urabwa urugero rwiza, urugero rubereye gotuma hadakinwa amahiganwa y'umurengera. Ivyo nako nakazi kokogwa n'abahinga baraba iby'ubuhinga hamwe n'abaganga bicaye hamwe barashobora kubona bati umukinyi yokina inkino zinganuku umwaka hamwe aronka n'umwanya wiwe kuruhuka. Mugabo ikibazo nyamukuru tugifite ngaha ni ikibazo cy'amahera, ni kujya nabivuze yuko abantu bamaze kugira imigwi amasosiyete or sosiyete nayo uyishinga hajya kugira ngo yunguke bagaca bashaka gukina inkino nyinshi kugira ngo bashobore kuzigurisha cyane ari bimwe bya televiziyo cyane by'amapublicite cyane ibi byo guhageho n'ibindi bishasha ibi byo gutigira bita betting, bigaca bituma rero bashiraho inkino nyinshi zigacha zituma abo bakinyi bakina inkino z'umurengera uburyo imibiri yabo idashobora kwihanga uyo muvuduko bigacha bituma rero bakomereka hari yageze yuko abo bahinga bo kwicarana kugira ngo barabe inkino igitigiri cy'inkino kibereye umukinyi ashobora gukina kuko umukinyi si mashini si icuma ni icuma kigiye kirakora ahantu kiratinda kigahera twibaza rero yuko icyo kibazo bo cicarira kugira ngo bagitorere inyisho.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turiko tuvuga ku vyerekeye umupira w'amaguru aho umukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA Gianni Infantino yashikirije icyumviro cy'uko igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu bya Afrika coba uko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Ku vyerekeye Ballon d'Or muri Afrika umuntu wenyine yayironse ni George Weah gushika uno munsi. Hari abari bavuze ko Sadio Mane yari kuba yayironse bibaza ko kumbure bo bamurenganije kubera ari munyafrika niko mubibona.
Ako twovuga yuko kakirimwo karacarimwo bimwe nyene twavuga tuti umupira wacu muri Afrika nuri kuragurishwa ku rugero rwayo nikuvuga igikombe cya Afrika cy'imigwi serukira bihugu kubera iki kubera yuko aba benshi basanzwe bari muri urwo rudandazwa canke basanzwe bakuva hurumbira cyane izo nkino baracara abanyaburaya bo ka kantu novuga ko gukengera umwirabure karacariho gushika ubu twarabonye neza yuko Sadio Mane yerekanye ubuhinga butari buke mugabo kubera yuko ari umunyafrika karacarimo yeno niba nayo ko kakirimo bisaba yuko ibintu byogenda birahinduka. George Weah nivyo yarashoboye kubishikako mugabo kijya gihe ni kubera yuko atawundi mukinyi yamwegera na gatoya mugabo iyo hagize ukwegera hajya nico gituma byoroha kugira ngo baca bagusubiza inyuma jesi novuga yuko yari kuba uwa mbere mugabo novuga yuko ibibanza bitatu muri bijya bibanza bitatu niyari kuburamwo kimwe canke niyari kureka kuja murujya mugwi w'abakinyi bera 11 mugabo murabona aho hose nta na hamwe yagiye.
Yego muri make imbere ko turangiza hasiganye akanya gato nikihe ubona ishyirahamwe CAF canke abanyafrika bosaba Infantino umuntu aretse ivyo yemeye kuzorangura ku vyerekeye iterambere ry'umupira w'amaguru muri Afrika muri make cyane.
Jeni bara yuko icyo bamusaba cyane cyane icyo bamusaba nuko yo fasha mwitunganya byiza kuva ku itito kuva mu mizi y'umupira wa Afrika icyo nicyo kintu cya mbere cyotangura gukubwa kuko turaje nk'amahiganwa y'abana bakiri bato aba bakina za Coupe du Monde bafite imyaka mike ya munsi ya 20 turabona neza yuko aho imigwi ya Afrika igerageza igashika ku rugero ruhagije mugabo twovuga yuko kenshi bishika kubera yuko baba bimivye imyaka turacyafite ingorane yo kwitunganya bisaba rero yuko tubanza kwitunganya tugashyiraho fondation nziza yotuma umupira tuwuteza imbere dushika ku mashami yari ya hejuru.
Murakoze cyane tushimiye umutumire wacu Yusuf Mosi yajeje gwisata kijeje gutegura iby'inkino mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB ari i Bujumbura turako tuvuga ku cimviro cy'umukuru w'ishyirahamwe FIFA yashikirije cyo igikombe cy'umupira w'amaguru w'ibihugu bya Afrika cyo kuko imyaka irangiye kuba uko imyaka ibiri irangiye nk'uko bisanzwe muri iki gihe. Dushimiye mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana iki kiganiro abahamagaye bakabaza ibibazo bagashikiza n'ivyimviro tubashimiye rero tubifuriza kugira ibihe byiza tubatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika. Iri ni Ijwi ry'Amerika. That is